Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni wamwanya w'ikiganiro muri isanga yo ku munsi wa kabiri. Tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi bijyanye n'umukenyezi n'umwigeme. Rero mukurabira hamwe ikibazo kimaze iminsi kivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cerekeye ihiganwa rya Miss Earth 2022 ririko ribera mu gihugu cha Philippines, na cyane cyane inyambaro za bikini zijanye nayo mahiganwa kubigeme. Mu kiganiro muri sanga mukanya muri uno mwanya saa 10 turarabira hamwe rero uko icyo kibazo cifashe mu gihe umwigeme w'umurundi kazi ari muri ayo mahiganwa yavuzwe ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Uwo rero akaba ari Laure ya Claudine Nzirumbanje. Turaza kubirabira hamwe icyo mubivuga ko turaganira rero na bamwe mu bajejwe gutunganya ibirori by'aba Miss, nabo nyene batubwire uko ayo mahiganwa abatunganyije, kumbure na bimwe mu byo bashikirije ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ibyo ubushikiranganji bw'igihugu cy'u Burundi bijejwe ugwaruka mu byo bajejwe bashikirije ku rubuga rwa Twitter. Rero nkuko bisanzwe murungike numero zanyu ku mbuga yacu ya Twitter, nako ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Adresse yacu ni radio yacu VOA. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado, leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise iyo ndirimbo yatwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tuributse ko ku munsi wa kabiri yerekeye umwigeme n'umukenyezi tukarabira hamwe ibikorwa byabo, iterambere ryabo, amagara yabo n'ibindi byinshi. Mu Burundi umwigeme Laure ya Claudine Nzirumbanje asanzwe ari mu gihugu cha Philippines mu mahiganwa ya Miss Earth 2022 yari yamirijwe cyane ku rubuga rwa Twitter n'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Mu byo bajejwe hakaba harimo kandi ugwaruka, inkino n'imico kama, aho bwanditse ku rubuga rwa Twitter yago mu rurimi rw'Igifaransa ruti ndabivuge mu Kirundi, bavuga bati turaneguye twivuye inyuma inyifato y'umwigeme yitwa Laure ya Claudine Nzirumbanje yahenye aho ari mu mahiganwa ya Miss Earth muri Philippines. Amasanamu yiwe akaba ari ku mbuga ngurukana bumenyi. Eyo bwo bushikiranganji rero bwongera buvuga buti ubushikiranganji ntibumushigikiye mu gihe ariko aratesha agaciro imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi. Rero yagiye ku gatwe kiwe kandi akwiye gukosorwa. Rero ubwo ugwandiko ku rubuga rwa Twitter ntirukiriho, gwarakuweho n'ubwo bushikiranganje. Twobabwira ko ayo mahiganwa yamba Miss Earth mu gihugu cha Philippines, umwigeme Miss Laure arimwo, akaba ariko arabera mu gisagara cha Manila muri Philippines. Akaba ari amahiganwa yatanguye kuva mu mwaka w'2021 ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 k'uyo mwaka mu mugambi wo guharanira ikingira ry'ibidukikije babicishije mu mahiganwa mpuzamakungu y'aba Miss. Rero bamwe mu basanzwe bari ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko mwabibonye cyane cyane mu Burundi ku mbuga za Twitter, Instagram, Facebook n'ahandi barashobye kugira ico bavuze kuri ugo rwandiko rw'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe mu byo bajejwe harimo ugwaruka inkino n'imico kama barashobye gushikiriza vyinshi cyane kuri ugo rwandiko barashikiriza ko babishigikiye canke batabishigikiye ku kuntu umwigeme Loria yari yambaye muri ayo mahiganwa. Rero nivyo tuzakurabira hamwe mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Hama rero mu bo dufise mu batumire bacu turafise abari mu basanzwe bategura ibirori mu gihugu cy'u Burundi harimo namahiganwa y'abamisi ibirori bikomakomeye bamwe mu baneguye iryo tangazo ry'ubushikiranganji bavuga ko ahubwo bwari bukwiye kumushigikira uwo mwigeme mu bikorwa arimo byo guserukira igihugu mu makungu yamara abandi bavuga ko bemeranya n'ubwo bushikiranganji bakavuga ko abakiri bato batari bake bagenda bata imico nakaranga k'igihugu. Rero turaza kumviriza impande zose n'impamvu bahagaze aho bahagaze mu byo bashikirije. Umwe mu batumire bacu rero tutarinze kurandira hano umushinga nahe Andre Hakizimana akaba asanzwe ari mu bategura ibirori ibikomakomeye mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Umushinga nahe Andre, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Mahoro cyane. Oya, ndakura mu kigiye ndara mu kigiye n'abakunzi b'igihugu cy'Amerika bose.
Mukanya rero turaza kuvugana kandi na Madame Jeanne nawe nyine akaba yitwa Hakizimana, ariko no babwira ko atacu bapfana n'umushinga nahe Andre, ariko nawe nyine ni Jeanne Hakizimana. Turaza kumuronka mukanya kari imbere azi kutubwira nawe nyine uko abibona ibyavuzwe ku mbuga ngurukana bumye muri iyi minsi yaheze. Jeanne Hakizimana akaba ari umukenyezi w'umurundi kazi aba mu mahanga, akaba ari mu ishyirahamwe Burundian Women International bajejwe gukuri kiranira canke gushigikira umwigeme n'umukenyezi n'ugwaruka mu bijanye n'imico n'akaranga. Reka kumbure duhere ku mushinga nahe Hakizimana, mushinga nahe Andre, kubibazo bimwe bimwe mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone duhe akagiyo n'abanyonyi bishwe rya Amerika nabo nyene bafise byinshi bifuza guterera mu kiganiro. Mushinga nahe Hakizimana, aho muboneye ugwandiko rw'ubushikiranganji buvuga uko bubona ikibazo cerekeye uko umwigeme Loria yari yambaye mu mahiganwa ari karabera muri Manila, turaze mwaragize ico mubivuga ko ku rubuga rwanyu rwa Twitter kandi mukaba muri bamwe mu bategura ibirori mu Burundi, tubwire uko mwavyakiri.
Urakoze cyane Ryan. Kubwaje ruriya bandika bwasohowe n'ubushikiranganji mu bihugu harimo ibibazo by'ugwaruka, imyino n'imico karama, biyamiriza umwigeme Loria yari yagiye guserukira u Burundi mu mahiganwa y'isi yose ari kabera mu gisagara ca Manila muri Philippines. Navyakiriye nabi kuko kubwanje nagira nti nyabuna umwigeme yari akwiye gushikirwa, kuko umwigeme nk'urya ari yuzuye kugira ngo arinde acika ku rwego nka ruriya ninde ashobore kugenda guserukira igihugu ari umwe. Nuko haba hari utwigoro twinshi aba yagize, haba ari ibintu byinshi aba yasabwe, haba ari ibintu byinshi biba bikenewe yuko atunganya, ategekanya. Nibyo bintu byose rero wanashaka kugisanga buriya bushikiranganji bwasohoye iryo tangazo rimwemeriza atana kimwe bamufashije. Rero biratangaje kubona ingene umuntu kwiyemeriza atigeze na gufasha n'ikintu na kimwe. Yakoreye n'akantu byo kandi mvuga nti urwego rw'ubushikiranganji rurakwiye kurengera kwamarusohora amatangazo yo kwiyamiriza ibintu na biriya, nyabuna rukajya mu bikorwa koko byo gufasha urwaruka no gushyikira urwaruka, kuko urwaruka rw'u Burundi n'urwaruka rufite imigambi, n'urwaruka rushaka iterambere, n'urwaruka rushaka yuko ibendera ry'u Burundi rihungabana mu makungu, rushaka yuko u Burundi rumenyekana ku isi. Hari utwigoro twinshi urwaruka rw'u Burundi rukora kugira ngo igihugu cyacu kimenyekane neza mu makungu. Rero uko kumenyekana neza rero bikavana n'umwe abibona n'uruhande ari abibonera ko kubwanjye n'uriye yakote yagiye mu higanwa risanzwe rifite ryatunganijwe n'abantu kandi rikaba rifite ibitunganywa. Noriya rero nafite uburenganzira bwo kuvuga bwo kwempoza le regle du jeu n'ihiganwa. Rero kujya kuntu bamenyambirije jewe mbona ahubwo ko ari nko kumuca intege bishobora no guca intege n'abantu n'urundi rwaruka ariko urakora amainitiative yatuma bamenyekana igihugu cyacu kimenyekana.
Ego wakoze cyane mushinga nahe Andre kumbure mukanya haraza kuba abaza kuba bafise ibindi byiyumviro kuri ico urashikirije byinshi byerekeye uko kuntu haba hakozwe byinshi kugira ngo umuntu arinda shika muri ico gihugu akore ivyo ariko arakora serukira igihugu n'ibindi byinshi ariko kumbuga ngurukana bumenye nkuko wabibonye hariho abantu benshi cyane nabo nyine babibona ukundi harimo n'abavyeyi bavuga bati umuco uri kuratituka mbega bimeze gute muri bo umukenyezi Jean Hakizimana ari mu bari mu ishyirahamwe Burundi Women International araza kutubwira mukanya tumurose ku murongo wa telefone uko abibona kumbure mbere yuko tumuronka ku murongo wa telefone reka tubumvishe audio yashikirije muri zo mbuga ngurukana bumenyi yaduhaye uruhusha rwo kuyikoresha kugira ngo kumbure abandi bumve ico bamwe mu bavyeyi baba mu mahanga biyumvira kuvyo babonye ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ama icyo nza gukora mbere mbonye bikubera kugora mu minota ya mbere
badutunga mu binga bw'ivyuma tubashirire ko ayo majwi y'umukenyezi Hakizimana Jeanne
umva gusasira indava ikibi gusasira indava ikibi none nimba iyi groupe iba yato hanyuma
muradutunga kumbure audio n'iziko ziracamo neza izari zo twifuza ariko tuzaza kubumvisha ibyo madame Jeanne nayo nyine yashikirije hama mbere yuko tubandanya reka kumbure uducire ku mayange uko amahiganwa nka yaba yatunganyijwe mbega bamwe bavuga bati umuco waratitutse umuco ntiwaserukiwe neza wo tubwira nimba mu mahiganwa yaba miss nkayo mwagiye murategura mu gihugu cy'u Burundi tuzi mwaragiye mu bateguye miss Burundi abigeme baba baje bazi neza ivyo bagiye guserukira ico bagiye gukora inyambaro baza kwambara byose uko biza kugenda baba bagiyemo babizi neza kumbure nta kibatungura byose baba babizi uko biza kugenda inyambaro baza baba bafise n'ibindi byinshi
urako bitatse kwita kibazo n'ibyo narashobora kuba mu matunganya igihe n'abandi mu myaka bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi n'ibiri na cumi n'umunani nibyo koko mu gutegura iryo higanwa twaricara nk'umugwi tukiyumvira ku byoranga iryo higanwa tukiyumvira kungera iryo higanwa turyohora n'icyo tuma iryo higanwa abarundi barihurumbira ariko ihiganwa muri Burundi turiko turitunganya ikintu cya mbere twibanza ko cyangwa gihagarara ko ni uko ari ihiganwa ry'umuco n'akaranga cy'i Burundi nicyo gituma mu higanwa muri Burundi iminsi yose twebwe hageze ko abigeme biyandikisha bazoza mu higanwa tugerageza tukababaza tukababwira tugashyiraho amakriteri ahuye n'abigeme dusanzwe tuzi abarundikazi bameze cyangwa ingene imico n'akaranga by'iwacu bimeze izo kriteri tugiye kuzishyiraho hacyakurikira gutora muri abo benshi baba biyandikishije hacyakurikira gutora abashoboye gushikana navuga amanota meza cyangwa amanota akeneye kugira ngo agume mu higanwa abo rero nibo duca dutangira gukorana nabo nko mu byerekeye iby'amafoto cyangwa amashusho dukora cyangwa imyambaro gutegura ibintu baza kwambara n'ibindi byose baza gukoresha mu higanwa abigeme rero baza mu higanwa babizi kuko kwiyandikisha mu higanwa ubugiye bitunganije ubugiye n'ibyo bizagenda byose gushyira ku musozo wacyo kikaha igihugu umugeme w'akaranga kidaciyeho ubwenge rero twebwe mu Burundi abigeme bose biyandikisha mu higanwa muri Burundi niko mvuga igihe cyo nkirikoramo ngaho abantu banyuze neza nuko abigeme bose bashika muri cyane ma final baba bazi ingene baza kwambara baba bazi ibyo baza abaza kwambikwa n'abandi baza kwambara imyuzi zimeze gute hama hageze rero gutambuka imbere y'abashitsi imbere y'abadekorori icyo kiganwa babati ati tuzo kwambara imyambaro itatu imeze uku ubundi umwe umeze uku ubundi umwe umeze uku donc biba bivana ingene byatunganijwe
ego murakoze cyane ndabwiwe ku murongo wa telefone ko twaronse umfasoni Jeanne Hakizimana amahoro neza madame Hakizimana kaze mu kiganiro muri sanga muntunge nze kubita madame Jeanne kugira ngo Hakizimana abanywanyi cyangwa abatwumva ntibaze kutamenya uwo ndiko ndavugisha madame Jeanne kaze neza
Ekobe murakoze maramutse mwese
ndahoro cyane muherereye hehe muri kano kanya
ndi ku kazi ndashobora gukoresha iminota mike ndi ego
uri mu gihugu cya Canada
ndi muri Canada muri Quebec
ego murakoze gufata akanya ko kuganira natwe mwaragize icyo mushikiriza ku mbuga zitandukanye uko mubyiyumvira ko mubibona ibijanye numwigeme Loria yavuzwe ko cane gose hari abamushigikiye n'abatamushigikiye mwebwe mubibona gute ibijanye n'aya mahiganwa y'abamisi cane cane kumbure kuco bashikirije kijane n'inyambaro
murakoze cane nibaza ko ndarinda kuja kure mu bisanzwe muvise umushinga naye ariko uhinga bw'ibyuma yashikirije ijambo rya mbere ukuntu batora abantu na cyane cyane bisunze imico n'akaranga k'igihugu cyacu iyo twavuye icyo cyonyine gituma kibaha inyishu kandi nanjye kikampa n'ijambo mu bisanzwe uko abana tutababona bari kuma rezo sosiyo berekana ubwambure bwabo kugira ngo kwerekana ubwambure kuko si inyambaro kandi nta nubwo ari umuco w'iwacu iyo twavuye rero bamaze kuvuga ko aserukira igihugu urumva kubwiwanje no kugabandi babyeyi tutazuse cyo kimwe no gutukisha igihugu kuko igihugu cyacu mu mico nakaranga ntabwo ijya nyambaro ituranga si kuvuga ko tudafise abana bameze kujya ariko ikaba ari inyifato yiwe bwite mugabo ntibe inyifato iserukira igihugu iserukira igihugu hama mu mico n'akaranga y'iwacu ubwiza ntitububonera ku bwambure tububonera ku nyifato na cyane cyane ivyamwa ivyo umuntu yama nicyo gituma jewe nabaye mu bantu bagwanije kijya kintu ikintu kinezereye mu mico y'abarundi ekome murakoze
madame Jeanne ego hari abavuze babishura abantu bavuga nk'uko mubivuze bavuga bati none ko imico n'akaranga atariyo yaragiye guserukira kumbure aya mahiganwa ya Miss Earth ari amahiganwa y'ubwiza kumbure mwamu muciri nkoni ndende muvuga muti ntiyikwije niba bashaka kuraba ubwiza bw'umwigeme muri rusange ati si samahiganwa y'umuco
mu bisanzwe ari ubwiza bw'umwigeme mu mico n'akaranga k'iwacu umusore agiye no kuresha inkumi yabanza kuraba n'inyambaro iyo yambara atikwije kandi n'ubu nubwo twaba turi mu iterambere iyo uri umusore irakubwira yuko umukobwa yambara kujya bashobora kujya kumubaza ibindi bintu mugabo adashobora kumubaza kubakana nabo barareserva uwo bazokubakana bakurikije imico n'akaranga k'igihugu ariko ntabwo bamuresha kuko yambaye kujya ari kwibarabara ari ku marezo sosiyo mu bisanzwe mu mico n'akaranga y'u Burundi iyo umuntu yambaye kujya nuko haba ari izindi ngeso mbi ziba zimuranga n'ibyamwa by'umuntu rero ntabwo ni umukiri inkoni ndende kuko muvuze muti nimba mubona by'ukuri kubwiza ari kuba umuntu ari gusa nibaza ko ari ikindi kintu mwugarukira mugahindukira mukiga na cyane cyane tukabyigisha kuko nagaragaye ko ari ababyeyi bigisha abana babo kuko nabo babigira
ego murakoze cyane narakurikiranye cyane ku mbuga zitandukanye Facebook Instagram Twitter na WhatsApp hari ababyeyi benshi bavuga nk'uko namwe mubivuga akumbure hari abazakuza bashikiriza ibyumviro bisa n'ivyo nabandi bazakuza babavyeyi nabo nyene babivuga ukundi ariko reka duha kanya n'abanywanyi bishwe rya Amerika ndabona batonye ku telefone batari bake kugira ngo nabo nyene bashikirize ibyumviro duhere kuwitwa Innocent uraho neza
Ego turara.
Amahoro cyane Inosa.
Yambe yambe.
Inosa ndakeka warakurikiranye cyane kuvyavuzwe ku mwigemwe Lore ya Claudine Nzirumbanje yagiye mu mahiganwa muri Philippines.
Ego cyane.
Ubivuga kwiki?
Ije ndabivuga ko naho mu Burundi dukenye nkagiye kirakenye abanyagihugu bacu turakenye ariko na udaguca amahero wanjye utakaranga ego ajya amahiganwa mu gihe baba bazi yuko ari cyo aba yagenewe nyine kugira utsinde ubanza kuba kugira nte gutakaranga kanyu ku bihugu nyine nk'u Burundi ndugira ku ifoto turi gusa kujya n'ubudakaranga ibyo bose barinzi niwe bareka kuyitaba kuko umuntu azobanza kugushimira ari uko wamereka ubwambure bwawe ubona nyine novuga nti aba ari inkozi y'ikibi kandi bijya nka twebwe tuyifata nk'ubushirasoni nicyo gituma baba bakwiye kuyihoza mwe najya amahiganwa ako birirwa bariyendaga
none ga Inosa twovuga ko kumbure nabajya baba bari mu bibanza byo kwiyoga canke kuri Tanganyika nabo nyene baba bariko bakora uko nyene
oya kwiyoga nabyo ariko naho maze kwifotoza naho nyene urimo kwiyoga muri pisine canke muri duce kanaka ukazishira kwa amafoto ku rubuga naho nyene urumva yamise nyene buri kiyagira hano bayitike
urakoze Inosa reka twakire
ariko nsogera dice no bivuga ko cyanyuma niboca bamuca mu bandi banyagihugu mu bandi Barundi nuko bamugira ikigongo
urakoze cyane
ego
reka nakire uwitwa Mabior mbere yuko kumbura abatumire bacu bagira icyo bashikirije ko Mabior amahoro neza ninaba ntavuze izina ryawe murantunga kaze mu kiganiro. Alo Mabio. Alo. Mahoro. Ego ni Mabio.
Oya ni Maurice.
Maurice, amahoro cyane.
Na mahoro.
Ego duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro kuvyo wabonye byavuzwe ku mbuga ngurukana rumenyi muri imisi ku mahiganwa ya Miss Earth muri Philippines.
Ego je ndiko ndaraba. Nukuri ibintu byabaye kweri ahubwo je narabuze ukuntu nobifata twarabuze ukuntu twobifata kuko twagiye gusanga nukuri aba bantu ba runo rwaruka rwacu rwa kino gihe twarayobewe ukuntu mugaje ndibaza hamwe rimwe na rimwe bitumwa n'aba bafasha gutegura ayo mahiganwa ahandi bagahabwa impuzeye nabo baba babiserukira cyane baba babyejwe yese niwumva ukuntu boshobora gufata ihiganwa nk'ibyo ari ihiganwa riza rititura imico n'akaranga by'igihugu biza ari ibintu biza gusenyura akahise bikaza umuntu muvuga cyangwa umuntu w'umuntu ari hagarikiye ahembwa amafaranga ukumva arakimeje kandi agatora n'abo bantu kuki ato babanza kubategura ati rero bimeze uku nuku imico imeze uku y'iwacu ikazingatirwa ati naho mugiye hariya mwabiri y'ibihugu bikenerwa kuzingatira karanga ariko ukazibona biratangaje biramara amage n'ibintu biteye isoni umwana w'umwigema nangaraye ku ifoto ahagaze ku ifoto kabisa ubwambure buri hanze ukadahumva ni wa Murundi nabyo birya ni ibara rimwe ryo kumutemera ataho byari bwo byigera biboneka kweri ariko ugaca wumva ngo yagiye guserukira igihugu cy'iwacu naho bigeze ino kiracyifashe kiracyari mu kahembera kwanza nuvuga karanga k'imana gahembera k'imana karacyarimo naho bigeze ino ntiharagira aho bitangura kugera nk'uko rero muri make nuvuga nk'icyumviro abo bagejwe gutegura by'amahiganwa cyane ibyo shyirahamwe kwanza kirya rijya shyirahamwe byo kujya guhigana uburanga barakwiye kubanza kwicara bagaharura bakavugana ati mbeye bimeze gute irishira hamwe rigeriga mijike ego ndabizi mu Burundi ibintu byinshi tubikoreshwa n'inzara n'ubukene mugabara kwiye kubanza guharura amafaranga yuko boshobora gucya nayo batoca hanyuma iyo bamaze kubona ati ego ibintu tashobora kubyirinda ukunuko bagaca rero bamenya bakenda bateguye barya bagenwa ajya amahiganwa uko cyane ko ndaraba nkurya mukobwa Laurentine iyo akavuga ati jyewe ndabyengereranije n'imico y'iwacu naho bajya abandi yego bari kumwe bose bari kurya baremye bafite ubwambure buri hanze iyo wewe akaca avuga ati jyewe ndihagara ko gitokanye n'imico n'akaranga by'iwacu ntibiture kurira gukora ibi bintu ntibitire kurira kujya ku masanamu turi nk'uko ntabyo yari kugira ntabwo ari ubushimwe yari kuburonka yari kuburonka ubushimwe ugasanga araburose ugaca usanga n'igihugu cy'iwacu kibandanije gica kivugwa neza mbere yari kuba yandikishije izina ryiza bigasumba bigerageze kuko bari guca bavuga bakwiragiza ati twabundi igihugu cy'u Burundi turabonye n'igihugu gifite abandi bantu batandukanye n'abandi
urakoze muri
igihugu gifite abandi bantu batandukanye kuko yari guca kivugwa rwose hejuru
urakoze
urakoze namwe
ego reka ngaruke ku batumire bacu umushinga ntahe Andre Hakizimana Maurice mu byo avuze harimo bibiri nakuyemo kumbure mu byo uza kumwishura yavuze ati kumbure leta yobanza ikaraba abo bagiye guserukira igihugu mbega mu byo uziga Andre abigeme bagenda guserukira u Burundi baba babanje guca mu bushikiranganje cyangwa baba babanje gusaba uruhusha cyangwa birakwiye nuko babanza gusaba uruhusha kugira ngo baje muri ayo mahiganwa kumbure nimba bataza no kurihigwa uburyo bwo kuja aho hantu nkuko wari wabivuze hamica kabiri yavuze ati iyo yari kwikwiza igihugu cy'u Burundi cyari kuboneka neza kurusha hariho nabavuze ku mbuga ngurukana bumenye bavuga bati rabi igihugu cha Ghana rabi igihugu cha Pakistan igihugu cha Iraq barambaye utuntu two kwipfuka two kwikwiza bobo nabo nyene barabemereye ico naco nyene ukivuga kwiki
urakoze cyane Oriane kuri cyo cyuko cy'ukunge nababigeme batogwa bagenda icambe nambe nabashaka kugira abantu nuko nibihiganwa iko biba libera imani mu gihugu cya Philippines nihiganwa by'isi yose nta hantu na hamwe rihuriye n'ihiganwa ryungahi wacu cyangwa amahiganwa asanzwe ategurwa ngaha mu Burundi abantu bumve rero yuko umwigeme Laurier yagiye mu ihiganwa ryateguwe n'abandi bantu atari igihugu cy'u Burundi rero igihe higanwa ntibiri byiza kubahiriza imico kamana karanga by'u Burundi niko nje nabibaza biba rifite kumwe mu bitunganijwe hama urigiyemo araba asabwa kubahiriza ibyo baba bashinze hama ingene nayo bigeme batogwa bagenda kenshi amahamagarwa abera ku mbuga ngurukana bumenyi ugasanga hariho imbuga zisanzwe zimenyekanisha amatariki n'ayo mavenima ageze mukaba muzi yuko ababyifuza byose bashobora guca biyandikisha rero sinuva ngo abagenda bose muri ayo mahiganwa babarabigeme batowe cyangwa barungitswe cyangwa baciye mu bushiranganji bufise mu minwe ibibazo by'igwaruka ibintu n'imico kama kenshi baraba tujye nk'ibikora mu ishyirano mu Burundi icyo nabona ni uko twagerageje gushyira imbere uwatowe kuba Miss Burundi cyane mu byegere byiwe niyo twaca tugerageza kuraba ko yoserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu ariko ubu ndabona umengo hari ibyahindutse abigeme bose baba bugururiwe kwiyandikisha hama hagacatogwa abashobo ababikwiye cyane abahuye n'ibyo bo abahuye n'amakriteri iryo higanwa risabwa rero umugeme Laurier hari higanwa aheruka gutsindira ngaha mu Burundi iryo higanwa aheruka gutsindira ngaha mu Burundi ngira nibyo ryabuhamuhaye uburenganzira bwo guserukira u Burundi ariko icyo nzi nuko mu bushikiranganji rugaruka ibintu n'imico kama nta ruhare babigizemo kugira ngo igihe higanwa ritunganywe ngaha iryo Laurier yatowemo ngaha ku rwego rw'igihugu no kugira ngo Laurier ajye mu manire muri Philippines nta ruhare ubushikiranganji bwabigizemo rero yagiye ku gati kiwe yagiye ati prepare ariko akagenda nko mu Burundi rero amaze gushikayo a participa ku izina by'Uburundi abaserukira igihugu ariko niba byitwa ariko ngo ni igihugu kanaka camurungitse itike y'indege cyangwa kubaho kwiyo hariya ni igihugu kibikurikirana nicyo abantu babanza gutahura hama hagacyakurikira cy'uko amaze kushikayo ndege arafite uburenganzira bwo kuvuga jewe ibi ntabwo nshobora kwambara ibi ndashobora kubyambara ibi ibyo nabyo bitabizana na nta tegeko ribimutegeka bihari kuko iby'imico kama n'akaranga ntibijyamwo inguvu umuntu ufata aradopta culture cyane akayemera cyane akayivaloriza rero ni ma conviction personnelle hariho umwigeme aca kwambara teni ya deux pièces bikini nundi avuga ati byinshi ntibe nshobora kwambara ariko abari mu murage amahiganwa kuko aya mahiganwa ntitubeshanye aya mahiganwa yose ya misi yaba misi burundi cyangwa amahiganwa yose ategurwa n'amahiganwa mu mico kama n'akaranga by'iwacu nta yari ahari nuko tubivoma mu yindi mico ariko cyuko tubitunganya iwacu tugerageza kuri kuvyadapta ku mico y'iwacu niwe hamwe natanguriye mvuga nti ihiganwa misi burundi nta munsi n'umwe muzopfa mubonye umukobwa yambaye kuriya kuntu yambaye pps kuko turiko turayitunganya tuyitunganiriza mu Burundi twisunga imico kama n'akaranga n'ingene abarundi basanzwe bemera cyane n'ibyo abarundi basanzwe bemera ariko iyo umuntu asohotse akajya mu rindi higanwa iryo higanwa rikaba ari mu haposibilite yo kuvuga uti muri iri higanwa urashobora kwambara deux pièces urashobora kwambara ibi n'ibi n'ibi haba hasigaye ko uwo muntu we rero ataraba ati akandi ka muntu kiwe imyemerere yiwe biramwemerera yuko abyambara iyo yumva ari neza ataca bimutwaye arabyambara rero tino generaliza ngo urumva ngo abarundi bose babwiriza gusohoka hanze gusohoka igihugu babwirizwa kugendera kuri ibi ariko umuntu wese araba ibyo we yemera n'ibyo we abona ibyo novuga ses croyances et son identité
Ama namwe madame Jeanne Hakizimana mubivuga ku iki ivyo Maurice yashikirije ko mbere n'ivyo mushinga ntahe Andre yashikirije
Murakoze kandi ku mujyango cyangwa icyo noshikiriza urumva umuntu mushinga ntahe ahetse kubivuga mu bisanzwe rero urya muyigeme yarakwiye kugenda akavuga ati jewe ndi murundi kazi nje gusohoka nk'umurundi kazi muga mu mico n'akaranga y'iwacu ivyo ntibirimwo noneho urumva twamaze kumva yuko atawe bafata ku nguvu ngo utegereza kwambara bino kandi twarababonye abandi abigeme bari bambaye barafuka ubwambure bwabo barashyira ko kandi kaberebetwe bijya byerekanye yuko bategereza kubahisha igihugu cyabo cyabibarutse rero natwe icyo nosaba navuga nti hanyuma nimba hora irindi higano nk'iryo bakabaza bagaca mu bushyikiranganzi bw'indero n'imico kama bakabigisha imyifato bakwiye gufata kuko mwebwe abitwa ko ari twebwe abitwa ko ari indongozi z'abandi tugiye gushyigikira ibyo none mwumva abuzukuru tuzobyara bazoba bameze gute zikazohakira karanga n'imico k'abarundi nicyo nuvuga kubera murakoze namwe
Igore kaduhe kandi karyo abari ku mbuga ngurukana bumenye kuri Facebook nawo nyine baduhamagaye uwitwa Kennedy ku murongo wa telefone amahoro neza Kennedy
amahoro cyane gute murakomeye
yego turaho turashima uduhamagaye uri heka Kennedy
nge ndi muri Kenya
mhm
anitwa Kitale
yego ikibazo cyangwa icyumviro
ni icyumviro ni nashaje terera
mhm
twarabonye ibyashikiye nubwo atari iminsi w'isi nubwo ari iminsi w'isi ibyamushikiye yashyiye ku marezo sosiyo atandukanye byavuzeho byinshi hari abamunenze benshi mbese n'abamunenze icyo navuga gusa ni uko hajya numvise abantanguye bavuga ati barahikishijemo impunzi bari kwambara mu mahiganwa mu kugira iki nuvuga gusa ko yibagiye kuko hariho abaterekanye ubwambure bwabo nuvuga ko basigaye ko bahagarariye ibihugu byabo bakeka bakareka kwerekana ubwambure nuvuga ko sinzi nuvuga ko ari kumwagira itayirengagije akaranga abagwaniye akaranga twarababonye
iba bambara impuzu zinyegeza mugawe noza ko kwabo kwibagira kizere ko hajya gakosara kabonye n'abandi bize bashikire akosara kabonye cyako byayitegeko cyari gisaba gusa gakosara kabonye yacu mugebe ariko nizere ko bikaje subira ujye subira kujya mu mihaganwa nkajya adezara abanza karaba yumvanya havuye arabe ni biri imbere abona icyo guhitamo kugira ntarabe nta ntiyonone havuye.
Urakoze cyane.
Ego murakoze cyane namwe.
Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi. Turafise bana b'Imana ku murongo. Amahoro cyane.
Amahoro cyane. Mukomere kabisa.
Ego uduhamagara bihe?
Ya ndi muri Mozambique mna Mpula.
Hey, Mozambique muraho neza.
Turashima kabisa, turashima Imana cyane rwose kabisa.
Yego duga kwijambo.
Ya jena ngo mashikize cyane kubyerekeye uyu mushiki wacu yabonetse mu mahiganwa yambaye kuriya kuntu. Abenshi barabinenze rabwa neza ku mico n'imigenzo y'iwacu Burundi cyane cyane itare kuri we kwambara kuriya. Ariko je icyo mbona ikosa ntabwo ryakunze kuriya mwigenye kuko imbere yuko aza guhaguruka ava mu gihugu baba barabye neza uko basigezwa kwambara n'ingere basigezwa kwitwara mu gihe rero we yashyitse hariya akabona abandi bahisemo kwambara kuriya na cyane cyane abo bari kumwe nawe ugacusanga ati hamwe niho bikora ukuno cyasa.
Ego turakumva.
Ati hamwe niho bikora ukuno cyasa nagiye kubiri nuko amategeko ya misi avuga ugembo numenga nta kosa rirenze yoba yarakoze cyane gusa ubwo ikosa ryakoze bene gutegura bene kumutegura imbere yuko ava mu Burundi kuko nimba batashyizeho amategeko na cyane cyane agenga biriya bintu bari barimwo atarahaguruka abanza abwize amategeko agenga biriya bibi yari amategeko bari barimwo iwe mbona nta kose yakoze ko yakurikije ingingo zigenga na cyane cyane biriya bikorwa bari barimwo barakora hariya hantu.
Nasaba
na cyane cyane abajeje gutegura rijya higanwa kubategura bakababwira neza yuko batakwiye guca kubiri n'imigenzo y'ikirundi kuko twabiko mu migenzo y'ikirundi bitakwiye ko umwigeme yerekana ubwambure bwiwe. Icyo ni cyambere.
Turagushimye
ariko ko yari yamaze gushika hanze nta kundi kuntu nta yandi mahitamo yari afite yategezwa kwambara kuriya nyine kuko yari yabonye n'abandi ko bari bambaye. Ego hari bamwe bagaragaye batambaye kuriya ariko ubwiye kuraba neza abo muri Irani no muri Irake uza gusa kandi n'abayisilamu tuzi ko n'abayisilamu bambara unabuza gusanga harageze igihe kimwe barambara kuriya nyine kuko abandi bari bambaye.
Ego bana b'Imana turagushimiye.
Ego amakosa manini atakoze buriya mwigeme ahubwo amakosa yakoze bene gutegura biriya by'abamisi i Burundi bo batababwira neza ati aya mategeko ntimuyarenge kumugeze hariya mugaragaze na cyane cyane ko muramba arundi kazi nimba batarayabwira rero imbere yo guhaguruka bagiye na cyane cyane kugaragara mu bandi bariya bakobwa ntakoze hamwe barakora ahubwo byakoze bene gutegura yari yamahiganwe mu Burundi.
Kambanze ngaruke kubatumire bacu. Urakoze cyane bane b'Imana. Mushinga ntahe Andre na madame Jeanne aravuze ikijanye no gutegurwa kumbure iryo shiramo nkuko abivuze bibajyamaze gupanga uko ibintu biza kugenda barasigurira abantu ikintu biza kugenda kumbure aravuga ati ikosa rishobora ko ritari kuri Loria ati abari kumutegura nibo ikosa ririko ntitwomenya nimba ari ku ikosa rya gishira hamwe Miss Earth canke ari abari bari mu Burundi bari kubaramutegura wowe ubibona gute mushinga nahe Andre hama tugaruke kuri namwe madame Jeanne.
Yego me oriane je ndibaza yuko kuri uwo muce w'ikibazo ndibaza yuko hoba harabayeho agakosa murazi yuko ikintu kamana karangaza iwacu
priorite kugira ngo uburundi bugire ijunja mu gihe cyo kamana karanga hano hari hari twigoro twinshi tuko turakogwa n'izo ndabizi hari zo nakurikiranye ariko kandi twacyari dukeya rero iyo habonetse mu opportunity cyangwa habonetse amahegeno nk'ayo abigeme bashobora kuyajyamwo baba bagiye ku buhinduka na bumenyi cyangwa baronka izo invitation kenshi usanga bigwana ko bonyine usanga bigwana ko bo n'imiryango yabo usanga badafite amaekipe badafite n'abantu babakurikirana bashobore kubatunganya bashobore kubaherekeza ngo bashobore koko gusohoka igihugu nk'abagiye guserukira Burundi.
Murakoze cyane. Hama mwamwe madame Jeanne abiboneka ko kumbure hashobora kuba hari abayagakosa kubamuteguye atanga batamuteguye hama na numushinga nahe andi aravuga ati ama opportunite ni menshi araboneka abigeme bagashaka kuyajamwo mwebwe none nka nk'umuvyeyi nk'abaserukira abandi mu bakenyezi cyane cyane mu mahanga ico mwohanura ha barabavyeyi muri rusange mu gihugu cyo Burundi bariko barabona abigeme babo bifuza kuja muri ibi bintu mwobahanura iki muri ibi bijanye no gutegura abigeme baja mu mahanga guserukira igihugu cyo Burundi.
Murakoze kumva ijambo. Jewe ubwanje nibaza yuko hotegurwa hagatunganywa umugwi ujeje gutegura ugwaruka kugira ngo ugwaruka nibaza yuko ubu igihugu kugira ngo cigishe imico n'akaranga ntabwo ari ikintu kiri imbere mu bikorwa bakora rero nimba twahomba ugwaruka igihugu kizaba gifuye cyose nuko rero tunganywa umugwi wo gutegura ugwaruka bajya muri ayo mahiganwa y'iterambere hanyuma ababyeyi twebwe nyine tukagerageza tukaba akarorero kuko uwo mwana murundi yego yarabikoze kandi yaguye mu mporero kuko hariho n'ababyeyi basigaye bafise izo nyifato zigayitse rero ni byiza yuko igihugu cyohaguruka kigahagurutsa amategeko agenga imico n'akaranga n'ibihano bigafatwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari mu makungu turafise uburenganzira bwo gukurikiza imico n'akaranga y'iwacu ibyo turabizi twese twarabibwiwe rero tukareka kwitwara nk'abantu twasanzeho kuko ubiravye nabo nyene kubera iki ku mashuri muri bino bihugu biteye imbere babwira abakobwa ko bategereza kwambara impuzu zifuka ibitugu amabere no mu ntege ni kubera iki babikora bakabibigisha urumva n'undi muco uba winjiye mu mico n'akaranga y'abantu cyane n'icyo nosaba ko hotunganywa umugwi ujejwe gutegura abo bana ugwaruka inyigisho zikiyongera ku mico kama y'igihugu. Murakoze.
Murakoze. Reka twakire ku murongo wa telefone undi munywanyi Ismael Amahoroneza. Allo Ismael? Ismael uratwumva? Ismael ga telefone karamugoye turamugaruka ko kumbure mukanya. Ismael biramugoye. Ngaruke kubatumire bacu kumbure mu gihe turindiriye abandi banywanye ku murongo wa telefone. Ngaruke ku mushinga ntahe Andre Hakizimana mu gihugu cy'u Burundi murategura amahiganwa menshi atandukanye. Hari abavuze benshi ku mbuga ngurukana bumenye nk'uko wabibonye kuri za Twitter, Instagram, Facebook n'ahandi. Bavuga bati ahubwo bariko baramuha bariko bamufashije kuronka visa yo kuja muri Amerika batabizi kujya kuntu bavuze bati ntibamushigikiye ati yari ukwiwe biki n'ibiki wewe none ubona yuko ico bakoze kumure tubaza kukigaruka ko mutubwire ko ico muvyumvira ko ati none ikosa ryabaye haba ku nuriya ryo tuma aca ahunga muri Amerika. Alo, mshinga nahe Andre, unatukumva? Andre, bila mugoye. hamangaruka kuri Madame Jeanne kumbure hariho abari bavuze bati hariho nuko gwandika go kubushikira nganje bwari bwavuze yuko akwiye gukosorwa mwebwe gukosorwa mwosigura ko byo bari iriki byokogwa kugira ngo hakosogwe ico nonekaye ugukosora mwe mubona cyo bari nkikihe kintu cyo tuma kumbure abandi bana babakobwa canke nkuko mubibona bata gira ako bane b'Imana yavuze ati yirengagije akaranga gukosorwa byo babisa gute
murakoze kunyongera ijambo je ku ruhande rwanze uko gukosora sinuva ko yofatirwa ibihano uburundi ni umubyeyi abamurungitse n'ababyeyi natwe twese turababyeyi rero nibaza ko bumureka gatara mu gihugu cy'u Burundi hanyuma agaheza bakamuhanura bakamubwira icyo yarakwiye gukora bakabigishiriza hamwe mu rwaruka mugana atagihano gikurikije kuko n'ubwa mbere bakaraba ko yongera gusubira ariko nta gihano je no mutorera no muhanura nkamwigisha shora ko yabikoze atanabizi
murakoze hama mushinga nahe andre ku kibazo kumbure mwemwe kwishura mu kijanye nubwo ashobora kuba afise ubwoba bwo gutaha ashobora kuba abamwe bavuze bati bamutegu harimo akaruru muri telefone uradutunga mushinga nahe andre niba mushobora kuja hano hatari induru nyinshi ego nari mvuze nti mwarabonye ku mbuga ngurukana bumenya bavuze bati kumbure babiko bamufashije kurondera visa yo muri Amerika abatabizi kuri rujya rwandiko rw'ubushikira nganje mwe mwabivuze kwiki mu byumva kwiki ico bashikirije
kubganje no vuga nti noria n'umugimo mu rundi kazi nawe ndibaza yuko kwitwa impunzi n'ibyo bari ibintu bimutera iteka ubwambye gihe ubwanje ikibazo ndakibona ku banditse buriya rwandiko nibo mbona umwengo ntizari bikenewe koko abantu bafite inzira nyinshi bashobora gushyikiriza n'ibyumviro inzego zacu zishobora gushyikira ugwaruka cyangwa gushyikira abo bifuza zose bakabahanura ariko ku bwanjye ntizari kugenda kuriya kuntu n'ukungene byanditswe biriya bintu n'ibintu koko ubona yuko ubushiranganyi ntibyari kuyagisa kuriya kuntu byari excessive hama rero lori abamuhandura cyangwa abamubwira bati narabe ahubwo ahantu uyu ca profitira ko ataba ubuhungiro ku bwanjye mvuga ntibikenewe igihugu n'igihugu ciwe n'igihugu cy'ababyeyi biwe sindi mu mutwe wiwe ngo menye inteka ariyumvira muno mwanya neza na neza ariko yumvira ibiki ariko ku bwanjye ndibaza ko bitamubuza gutaha kuko aguma ari umurundikazi kandi nta cyaha na kimwe yakoze sinibaze rero yuko bijya twabonye ku rubuga rwa Twitter byanditswe ku rubuga rwa Twitter rw'ubushinjanji ari uko leta y'u Burundi yose ibibona yuko uriya mwigeme ari igicibwayo cya ashika ahanwa sindabyibaze rero ndibaze yuko ari icyumviro cy'umuntu umwe yoba yarashyikirije atari icyumviro cya leta y'u Burundi yose
kumbure si icyumviro cya leta y'u Burundi cyose nk'uko mwabivuze mu kiganiro twagiranye ejo umukuru w'igihugu arahamagarira abakiri bato kurondera ama opportunite ashobotse kugira ngo biteze imbere none kubona barakuye kugo rwandiko nyuma yaho barushize ko bisigura iki kuri wewe
kugandika kubona barakuye ko ruriya rwandiko nuko koko biboneka yuko n'abagwanditse babonye ko kuri ko bitari bibereye ko bagwandika kuko igihugu ni kindi kintu igihugu ni kintu gikomeye cyane ntidushobora ko amatsiko turayareagisa mu tuntu iki kintu ndacyita kintu gitoya cyane kuko cyari no guhanurirwa mu muryango cyangwa mu rwego kanaka rw'ibiro kanaka by'ubushirangandi hatarinze gusohoka amatangazo ya gasakisaki atuma abantu bahagarika n'izo bari barimwo ngo bariko baravuga ibintu n'ibindi rero ibikorwa birindiriye cyangwa ibihanzugaruka ingorane cyangwa iyi ntamba minini nyinshi ziko mu bihanzugaruka bw'ubundi hari ibintu byinshi cyane ubushirangandi bwo tubwo tsora kama tangazo cyane bwo gice bukozeko rero kubwanje byongi baze ko babonye ko bihenze n'icyo tumuruzuye gwanda ko bacyi barukura ko kandi barabonye yuko bituvya ntitwabyakiriye kumwe kandi ngo gwaruka koko nkuko nari nabishyize ku mutwe wejo hari ibintu byinshi mukuru w'ubucuruzi avuga ati ndumujama w'abajeune ndashaka gukorana n'abajeune ndasagurikiza abajeune mu byumviro byabo hama hagize abandi bantu batabiyona gucyo cyangwa babibona ukundi mu gushikangarangi iyo bikibuye cyangwa bagafuta ibyo bari banditse nta bibikigura yuko bihenze kwihenda bizaho hama uza ukabandanya.
Ego murakoze reka twakire ku murongo wa telefone wundi ni Celestin. Celestin amahoro cyane. Ego muhamagaye muri heka Celestin?
Muri Tanzania.
Muri Tanzania ikibazo cyangwa icyumviro?
Mo ni icyumviro. Bijanye ni bikubwirwa ku nyambaro umukobwa yerekanye igihe ariko hari amahiganwa ya misi yewe icyo mbona na cyane cyane bijya ko yari amaze gushika hariya nawe nyine ntiyari azi ingene bazakwambara kuko yaba yari abizi nawe nyine uyu ni umurundi kandi arazi imbere ndundi ingene bameze kwerekana ubwambure ikintu cyiza cyane mu barundi kujya rero amaze gushika hari akabona ko ibintu byamaze kugenda uko yari azi neza ko abantu bashobora kwemera inyambaro nka zirya kujya yavuga ati ndasope mu mahiganwa kubera imbero ndundi ntitemerera ko twambara ariko kubera ko yamaze kubikora Burundi n'ababyeyi kimwe n'ababyeyi nabo nyine nibiyumvira mureke atahe hanyuma azisigura avuga ko byamushyikiye akabyo yari yiteze.
Murakoze cyane. Ego hama ngaruke kuri Madame Jeanne Hakizimana. None Madame Jeanne twumvise ko kumbure mishinga na Andre ya muhanuye Mademoiselle Laurette yuko atokumviriza avuga ko yohunga tuvuge ko ashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'aya mahiganwa. Umwigimwe Laurette yatwagiye gito kumurondera ntitwamuronka kugira ngo twumve ikimurimwo ikiriko kirakogwa ariko muri kano kanya yatwishuye yuko ariko yiyumvira ibijanye n'iryo higanwa atari atiteguriye kuvuga muri kano kanya ariko twizera ko tuzomuronka kugira ngo nabashikirize ikimurimwo. Wewe none ubona amaze kurangiza aya mahiganwa yiwe asubire mu gihugu cy'u Burundi hoko gwiki mbega nkuko Celestin bivuze iyo saba imbabazi byogenda gute ubona umwigeme Loria Claudine mwo muhanurike?
Mu bisanzwe umwigeme Claudine kubera ko amaze kumva ahari nibaza ko amaze gutahura ikintu cyabaye icyo yuko kitavuye mu ndero kama y'abarundi nibaza yuko hoba hotegekanywa abantu bashobora gushikira ubushikiranganzi bukamuherekeza kugira ngo bushobore kumufasha gusaba imbabazi bukamusabira ikigongwe nawe nyene akazisaba hagati yabo bavyeyi ko ndazi wenyene ubwo nawe nyene byomugora kugira ngo abatumbere yosaba imbabazi ariko igihugu kikamwakira nk'umuvyeyi kikamubabarira nk'umubyeyi ashobora kuba nawe ataronse inyigisho zihagije nk'uko nabyo ndakivuga nk'uko n'abandi bakivuze ndetse ushobora gusanga atari n'imico yiwe yagiye gusa kugira ngo nawe ashobore kuganya nk'umwana w'igihugu.
Hama namwe mushinga nahe Andre ego tumvise ko ashobora kuzotaha kumbure nitwamara kubimenya iyo mahiganwa heze mubona yokora iki Loria yokora iki kumbure no ku kibanza cha leta mwavuze ko bashikirije byinshi batari bakwiye gushikiriza mubona nabo nyene busaba imbabazi hama kumbure yogaruka yatsinze naho mubona byogenda gute wowe hanurike? Allô, mshinga na Andre. Andre muratwumva? Andre ndova ko peut-être avec téléphone ko bakamugoye. Kumbure turamuronka mukanyereka twakire umunywanyi w'ijwi rya America yitwa Alex ku murongo wa téléphone. Alex turi kumwe?
Turi kumwe ndabumva.
Amahoro cyane.
Turakomena.
Ego ubibona gute ibijanye n'aya mahiganwa ariko arabera muri Philippines n'umwigeme mu Burundi kazi ayarimo?
Munsa make amahiganwa rero yose afite amategeko agira ko bivaye n'icyo gihe cyateguye amahiganwa kandi bivaye n'icyo nigeze kujyanwa ku ntebe cyangwa rimeze kembura umenga kuko ndabye nagerageje ndakurikirana amafoto yabagiye abakobwa bari muri Filipine akorerwa n'ibyo hahiganwa bose bari bambaye nk'ujya mukobwa murundi ko ntari yambaye so ndamumenga kuva ngo wewe yocagenda akambara ukundi kuntu kudasa nk'uko abandi bambaye wumva ko yamaze kurenga amategeko yigana
ariko harabavuga Alex ntaguciriyemo Alex ntaguciriyemo baravuga ko hariho bamwe bari barashize ko akantu ko kwipfuka nka bijya bihugu bindi bishika nka bitanu byari bya bigeme bo barasa nka bipfutse gatonya
ee nimba bari bipfutse rero basi nayo ndaguha karoreri mu bintu bye kize kunonera imitsi nk'aba kubwo usanga biruka kubwo usanga bambaye kujya kandi ugasanga imitsi cya ku mateleviziyo n'abana batoye bakarorera amajezo n'ibintu ukuntu yagenze ko kuko ko badakomplena ngo bambaye neza
Reka kumbure Madame Jeanne navyo nyene agira icyo bivuze ko Madame Jeanne kumbure ibyo Alex avuze harimo ukuri ati hariho bagiye baravuga ku mbuga ngurukana bumenya ati Francine Niyonsaba nta na kimwe bigera bamuvuga ko n'abandi benshi baja mu yandi mahiganwa usanga basana batikwije cyane byogenda gute muri ico gihe kuko nabo nyene basanga bari muri zo higanwa zitegerezwa kwambara uko hambagwa
nico namaze kuvuga nti igihugu cy'u Burundi abavyeyi turabafise bakwiye guhaguruka bakavuga bati twigishe bagafata inyigisho ikwiye ugwaruka kubera inyambaro urya Francine turamubona twese ariko ntabwo yambara ikariso yambara akamayo n'iburiburi kagafuka ubwambure gutyo kuko rero bakavuga bati reka tugurire iniforme igihugu cyacu bikunda byanka bazohora bagenda bambaye impuzu zimeze uku niba ari za siporo bakabahereza impuzu zibakwiye ikabutura n'iburiburi ntashobora kwiruka mu mvutano ntashobora kwiruka mu ikanzu birumvikana bivanye rero n'ikintu agiye gukora kuko nk'ujya ntiyaragiye kwiruka kwari uguhagarara gusa bakamuraba rero bivanye n'ikintu agiye gukora barakwiye kuraba imyambaro bakwiye kuvuga ati imyambaro y'igihugu ku mwana z'abagiye mu higanwa kanaka akwiye kwambara uko hariho amajogingi hariho amatraining yoroshe bashobora kwambara hariho amakabutura amamayo bahora bambara bari ko bakina inkino z'imipira nicyo kintu gikwiye gukorwa n'igihugu ntabwo ari abana ubwabo igihugu ababyeyi bakabyigira hamwe nk'uko bamabigira hamwe irindi iterambere niko nabivuga
ego hariho abayobyeyi benshi bavuze bati koko iki kintu kirakwiye kuganirwa ko nimba Lori yarabaye kimazi kubandi bana kubandi kurundi gwaruka kubijanye n'inyambaro mwe muvuga muti ababyeyi barahari mu gihugu bakwiye guhaguruka bakafasha ugo gwaruka kugira ngo baje mu mahanga biteguye guserukira u Burundi kumbure neza nkuko mubivuga turacaronka turondera ku murongo wa telefone mushinga nta andre kugira ngo dusozere ikiganiro neza tumushimira kumbure twakira n'akajambo kanyuma ariko mu gihe tutaramuronka Madame Jeanne ha Kizimana turagushimiye cyane gukanya ufashe kuganira natwe katari gato ko bari batugiye ko uri mu bikogwa akajambo kanyuma dusozera mwakoze cyane
nofata kano kajambo mvuga nti ndabashimira na cyane cyane wowe wavuze uti urashobora kuza ukabonekana muri iki kiganiro kuko je ubusanzwe iyo ndiko ndaraba iyo turiko turaja mbona ari kure cyane nacyo gituma nitanze ndavuga nti nubwo wamfata ku kazi ntangorane mugabo iki kiganiro ndagikurikirana rero ndabashimiye kuko namwe byabakoze ku mutima kugira ngo mubone ko mukwiye kugikorera ko ikiganiro hama nifuza yuko n'abandi ngira mwarumvise abantu benshi bashigikira izo nyifato mukwiye gutanga inyigisho haba mu bakuze hakaba no mu bana kuko twebwe abakuze ntitutegerezwa gutanga indero muri abo bana ntitutegerezwa kuba akarorero muri abo bana kuko umwana turabona benshi abantu basohoka n'abana babo bose bari mu mabutura amakariso n'ababyeyi n'abana
urakoze cyane ego reka duha akajambo ka nyuma mushinga nahe Andre Kizimana nawe nyine nagire shashikirije dusozera mushinga nahe Andre jambo ni kwawe
urakoze murakoze cyane Oriane kuganje nje ndibaza yuko hari hageze yuko ubushiranganje bwo gwaruka inyana n'ibico kama ikanizindi zego z'igihugu zifata ikibazo cyo gushigikira gwaruka koko nk'ikibazo nkama bagaherekeza abakobwa cyangwa abarundi bose bashobora gusohoka bagiye kwerekana cyangwa bagiye gutuma ibendera ryihungabana bakaba herekeza koko bakaba hafi bivyo bituma ibi byose bihagarara.
Murakoze cyane nshimire cyane mushinganahe Andre Hakizimana na Madame Jeanne Hakizimana bagize icyo bashikiriza kuri iki kibazo kiraje ishinga cyane abantu cyane cyane abarundi ku mbuga ngurukana bumenyi muri iyi minsi bavuga ku mahiganwa ya Miss Earth ari kabera muri Philippines mu gisagara cya Manila. Murakoze cyane mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka najya tayamfashije mu buhinga bw'ivyuma turamushimiye.